Bara yamaze ngo ibunyokoro muhashikanwa na nyoko umwana kugira gire kazoza keza bisaba kumwitwara rikana karengo igiti kigira ubuzima kuko gishingiye kumizi jiga beat twadi
umuvyayi ni nk'uwundi ntugatererane umwana mu kibanza ni nk'abandi ntugatererane umwana umwana mu muryango iyo mbere ko ari mu muryango umwana mu muryango isanzure mu bandi
Wabaje umwana bubye akamenywa na nyina Bara yamaze ngo nta usaba ubumubona Umwana icyo ashatse yarakwiye kukibona Kandi si n'ubumwe ibyo n'ukubizirikana Mu kumwita ngo si mpaka ngo buri nyina Habe na mbahubye ibyo bisaba umutima Kumva neza ku mwana atacyo yo kubura nta bisaba kumenya ko ari Burundi bw'ejo nyabuna Igiti kigorogwa kikiri gito Umwana yafashwe nabi burya bikurana uko Kandi niyo yitaweho neza urabibona ko Yashitse mu bandi bana abisanzura ko Ibyo bigategwa n'urukundo babona ko Cyane cyane yabuze ababyeyi akiri muto Uri hafi yarakwiye kumwereka ko Atari mu gahinga ahubwo ari mu muryango Urera nabi hamu gatukwa n'abakwe Urazi kwinda riva hasi muri make Uburenganzira bwose ni biwe yige Mitwara riki misi yose agwaya vuge Ahuri hose gwanira agateka k'umwana Kuko hari amabi menshi akoregwa abana Kubakoresha ibikorwa bibavuna Kubaturubika ndetse no kubarya umutima Umwana arakeneye urukundo mu buzima Ukamurinda ibintu bimusubiza inyuma Mu iterambere ryiwe kugira ntaje mu ngeso mbi Indero ubwitonzi ukubaha byose akabikurana
Umuvyayi ni nk'uwundi ntugatererane umwana Mu kibanza ni nk'abandi ntugatererane umwana Umwana mu muryango iyo mbere ko ari mu muryango Umwana mu muryango isanzure mu bandi
Namuze yabonene ntimenye ubuzoyi niga Uri kumwe n'umwana muri ko murayaga hari amajambo atabereye udakwiriye kuvuga kubera yari kwarakura biragira ingaruka no gukoresha imvugo mbabarira amatwi ahazoja hose bumve ko afise indero kubera ibyo umubwiye ari byatsega ugutwi na wewe wamureze ubwawe biguha icubahiro hajya umugani uganira bari kumwe mugiye gutera intege abana mu byo bakora bica bituma babikora na kamwemwe bimugoye naho kizira kumukarira uramukosora mu bugwa neza ntangire kubera usanzwe ubizi iminsi yose irasa ntingana mwegera umuyagishe ntumutera akagere usibye ko ari umwana n'abakuze biragorana arakeneye kwisanzura mu muryango nubwo yoba ari kumwe nabo batavukana mwiyegereza umwiteho utiteza impembo yumve ko ari umwana mu bandi ataca mu mujyana
babyeyi baretse muri ko munyumviriza ubwira imana tugire kazoza keza ujye gukurana no kwiziganiriza mbere yo kugira ejo hiwe habe heza
nimwaje hamwe byose mukabikurikiza bizogira uruhara ntangere mu iterambere wowe n'abawe ubukene muzobaza kuko mwatahuye umugambi wo kwiteza imbere
umuvyayi ni nk'uwundi ntugatererane umwana mu kibanza ni nk'abandi ntugatererane umwana umwana mu muryango iyo mbere ko ari mu muryango umwana mu muryango isanzure mu bandi
Uyu mugambi ushyirwa mu ngiro n'ishyirahamwe IRC rifatikanije na dutabarane ushyigikiwe n'ubushyikiranganji bwo gufatana mu nda n'imibano n'agateka kazi na muntu ukaba ufashe mu mugongo n'umuryango wunze ubumwe bwa Buraya Yaman yeah,